Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Na dushike ko kuko niwe yavuze ngo duhunguke. Twarahungutse rero dutegezwa kuronka ibyacu ko twarashikiye mu bacu.
Uyu numwe mu Barundi bitabiriye akamo ko guhunguka avuga ubuzima babayemwo ngo budashemeye we na bagenzi biwe basaba gufashwa idonido ni handi hato hagataho hari muzi z'abarundi bagera kuri 30 bahungiye mu ikambi ya Nduta muri Tanzania bafunzwe bagirizwa kuba bakora ibikorwa byo kurwanya ubutegetsi bw'i Bujumbura navyo nyene turaza kubabwira muri kino kiganiro iwanyu mu ntara. Ariko mbanze ndabwire ko ibitero vya Al-Shabab ku basirikare ba AMISOM n'inteko za leta ya Somalia bishobora kwiyongera mu gihe izo nteko ziri mu mugambi wo kongera kugurura ibarabara rikuru ryakoreshwa n'abo basirikare ryari ryarugwawe na Al-Shabab. Ivyo bikaba bitangazwa n'umuvugizi wa AMISOM Lieutenant Colonel Wilson Rono yavuze ko abasirikare ba AMISOM muri Somalia bariko baragerageza kongera kugurura ibarabara ry'ibirometero 240 rihuza umurwa mukuru Mogadisho n'intara ya Baidoa ni rimwe mu mabarabara abantu atatu murantunga akomeye ahuza Mogadisho hamwe n'intara zo mu bumanuko humanuko bushira uburengero hamwe n'intara zo hagati mu gihugu. Rono yavuze ivyo nyuma yaho Al-Shabab iherutse gutega umutege imiduga y'inteko za misome ku birometero 40 muraruko bwa Mogadisho ku munsi wa gatanu igitero cyahitanye abasirikare bashika 10 n'ibiduga 20 birasamboka muri abasirikare bitavye Imana harimwo na basirikare b'Abarundi. Abimukira bashika kuri 21 bamuka muri Libya gushika ubu ntibazwi irengero nyuma yaho bagerageje kujabuka ibahari Mediterane mu ndwi iheze. Igisata c'ishamwe mpuzamakungu ONU cita ku mpunzi n'abimukira catangaje kuno wa kabiri ko abo bimukira wari umurwi munini wari mu bwato bukozwe mu mbaho hamwe n'ubundi bwato bw'amapine bwashoboye gutabarwa mu ibahari. Ariko naho biruko ibiharuro vy'abimukira bagerageza kujabuka mu Buraya bavuye muri Libya vyaragabanutse ugeranije n'igihe nkike mu mwaka uheze bivanye n'amasezerano Libya yagiranye n'Ubutaliyano yo gusubiza inyuma abafatiwe mwibahari. Abategetsi ba ONU bavuga ko abimukira 241 aribo bapfuye gushika aho umwaka ugeze ubu mu gihe mu mwaka uheze 521 bari bamaze gupfira mu mazi mu gihe nyene mu mwaka w'2017. Radio ya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibitice 90 na FM 95 n'ibice biri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri mwebwe mutwumva kuri ku gataka mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa@akaburungu.com nayo ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikazi impunzi z'abarundi nduta muri Tanzania zitari munsi ya 30 zirapfunzwe zikekwa ko ibikorwa vya politika hamwe no gukorana n'imirwi irwanya leta y'u Burundi. Imiryango yabo irabihakana igatakanya bunahishamwe mpuzamakungu RCR ribitaho ko yofasha kugira ngo ababo barekurwe gute bafashwe na ryari bafashwe. Tubibaza mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yarusha dukesha ino nkuru.
Abenshi muri zo mpunzi ziriko zirafatwa zigafungwa mu ikambi y'impunzi ya Nduta n'abaserukira abandi abatwara amazone canke abahoze bayatwara incabwenge hamwe n'abakiri bato. Ubu ni uwo mu muryango w'umwe mu bafashwe.
Abantu bafatwa nk'abantu b'incabwenge, abantu b'ibigamijambo bafite icyo boterana cyane cyane mukuru ni kumi sotoonga hani ni mtume ni watu la kuku hii watu la kuku usangwa watu kama masaa ilivijoro wakatwa kwa nafu na wanamwe miambari bithori mugo wa manu mabudi pa siku dikura wa sanguha wahari inone zawa na huo watu mjetukadini katukadimu.
Imbere yuko igipolisi kibafata hatangurisa kwa jibigwanisho mungo zabo imijango yabo ivuga ko icyo bakekwa ko ahanini ari uko boba bari mu bya politike hamwe n'imigwi y'abagwanyi ifise intumbero yo gutera Burundi ababo bobo barabihakana ahubwo bakavuga ko ari iremenanya
babaziga ko batanze tere yo kwigishiza mu kirorere boba mwageza ko yongo yo mu politike ngo yo akiroke itarobeye ariko dufite nk'afatiro bifite ama kwageza ko yo bazigwanisha ubwo ngo kwigwanisha baze kwibura na cyane cyane nk'abantu basanzwe b'incabyenge usanga nyine twama umutima uhagaze ahera n'abatakiyara mu madu basanga nyine bitewe ndumva.
Zimwe muri zo mpunzi zivuga ko bigoye kumenya igitigiri c'abamaze gufatwa ingene bangana yamara bamenyesha ko bamaze kurenga 30 mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Bemeza kubu hari ubwoba budasanzwe kuko umwe wese aguma yiteze ko ashobora gufatwa umwanya wari wo wose.
Biragoye ne kari kamwe gutamenya ko uno muhanje rutazi ukunagiye biragoye kuko iramuntu wese ubundi nyamwigenda gusanga hari akuwa bwa muteke nuriko ubona umuntu wamutora utazi byari byo biragoye frem asakuri nawe umenye igitigiri kumva ajya batoye umuntu babiriza ngo batora ryaze biragoye frem zindo nuko asa buri rose abantu baba inspector babona yikumenya bafishogira gute bomara abo kabisa ni borohezwa kwi asa wari wowe frem mu buri nyamwigenda ko kumenga biragoye ko aho yose uyinjira kuma wika ku mwana umwanya ushobora kunoga no kuri.
Naho abo mu miryango y'abafashwe bahakana ibyagirizwa babo abandi twavuganye bemeza ko benshi mu bariko barafatwa bateye amakenga gusa basaba ko atawo beshegwa.
Abantu batibye ari abantu nyine bari baratanze ko ari abapolitisi harimo nyine bamwe bimbonera kure nishe rero nyine baragiye baramenyekana barabatangiye ku gipolisi ubu rero bari kubera begeranye nyine bamenyeka bose batandukanye matina nyine kuvuga hari amadrone yagiye aradonda kuko ariko ari igikomo ibintu by'ibivirika ayo madrone abo bashaka dodone nabo bose bari kuba barafatwa hari n'abandi bantu bamwe nyine bagiye barafatirwa mu mpangu nyine izi mpangu badondaguye.
Mu bamaze gufatwa harimo abarenga 10 bamaze ukwezi kurenga bafunzwe bamwe muri bo batwawe gufungirwa ku mugwa mukuru wa district Kibondo abandi nabo bari ku mugwa mukuru w'intara ya Kigoma iyo kambi impunzi irimwo ivyo bice byose bihano rubibe n'igihugu c'u Burundi izo mpunzi zahunze zivamwo ico nico kibatera makenga ko bashobora kurungikwa gufungirwa mu gihugu cabo basaba icyamwe mpuza makungu HCR ribitaho ko gyofasha kugira ngo ababo barekugwe.
Namaze kutwandikira message hanyuma twatubwira ko bakomeye baraho bari Kigoma hanyuma batubwira ko ari nk'imwe kwezi kwa kare cyangwa kwezi kwa gatanu ko bashobora kurekurwa bakagaruka mu nkambi. Amasenga nyine aguma ari meji rwose kuko umuntu atake yagirizwa hariyo batatu abandi babasanye musige abariye musige bashika ku munani hari n'abandi bashaka kuri batatu baba batwaye mu Burundi kuko bavuga ko babafashe kama kade bagiye. Amasenga turayasize ko bashobora kurangisha mu Burundi kandi umuntu muto nka twegomba kuko biba bitoroshe.
Sijya mbere muri iyo kambi ya Nduta hafatwa impunzi zigafungwa mu minsi iheze mbere haratoweyo ibigwanisho bitari bike bicira umuriro harimo inkoho. Bamwe mu bari muri iyo kambi bavuga ko habamwo abantu bateye amakenga bashobora kuba baje kudurumanya umutekano kugira ngo igihugu ca Tanzania gishavure cirukane impunzi zose zitahuke. Icyo bikoze icyo gihugu cabahaye indaro caremeje ko atabo kizokwirukana ku nguvu ahubwo kibahamagarira gutahuka ku bushake bwabo. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Clavier hagataho impunzi z'Abarundi bitabiriye akamo ko gutahuka harimwo abavuye muri iyo kambi ya Nduta hejeje kutubwira amakuru yaho basaba gufashwa. Mugenzi wacu mu ntara ya Bubanza mu Burundi Diane Ndonse yagendeye umwe mu miryango yahungutse umubwira ubuzima bugoye uriko urabamo.
Umuryango wa Nzimbuye Ernest wo ku mutumba Nyamabere zone Musenyi muri komine Mpanda uvuga ko umaze umwaka n'amezi atatu uhungutse ukaba wari wahungiye mu gihugu cya Tanzania igihe cy'intambara yo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na 1993. Hano washikiye ku mutumba Nyamabere ubayeho mu kazu gapima nk'imetero 2x2 gasakajwe ihema utugunira amasashe hamwe n'ibiti bifashe kugira ngo ntiguruke. Uyu muryango ugizwe n'abantu 17 abana batatu bamuka kuri Nzimbuye Ernest hamwe n'uruvyaro rwabo. Umwe muri uyu muryango Ndayihimbaze Françoise avuga ko aka kazu kamahema ariko bashikiyemo na bugingo n'ubu.
Aka kazu kamahema turakabamwe kuko nta handi hantu dushikira kuko nubwo tukirirwamo canke tukahirirwa. Urumva nta bundi buraro bwacu kuko aha niho mavuka yacu.
Nk'imvura iguye bigenda gute?
Twiruka mu babanyi tukakindaro hanyuma tukugama.
Aka kazu kamahema bita Burende nta kintu kabitsemwo. Uyu mukenyezi avuga ko atabintu bararonka kubwuko bataciye mu nzira yo guhungurwa nishira hamwe gita impunzi HCR.
Twe gushika ubu nta kintu na kimwe dufise tujyamako kuko uhungutse uvuye muri Tanzania nta kintu kimuvanayo nk'akarorero nk'abana mu kubakora mu gihugu cha Tanzania udahunguwe na UN ubatorokana ijoro kugira ngo bambukane umupaka biragoye cyane nk'akarorero nk'ubu nk'ibyo twifuka biratugora. Matra twari dufise zose twataye muri Tanzania ibyombo byose twarabitaye twazanye tudobo tubiri nyene twifashisha mu kugira ngo tubeho
nane kwereke mutarindiye ngo muhungugwe niyo UN.
Twabona maisha yahagoye mu kugenda gusenya twaratwiruka ku bamwe bakicwa abana bagakubitwa n'inkuba kubera bagenda gusura ibintu bitanga ibyo bizinu gacusanga imiryango irikiragira ibaza duca tugira ubwoba cyane twe duca turihungura.
Icyo bikoze barashima ko buramatari w'intara yabo banza yabakirije agakemanya k'ibifungurwa.
Duhungutse nta kintu turaronka ariko nyakubahwa buramatari w'intara yabo banza yaradushitse ko kwihema inshuro zibiratuzanira ibiro 10-10 by'umuceri hanyuma kugeza ubu n'ukuri turamushimira gose.
None mukora iki mubeshejweho n'iki mujyanye no gufungura?
Nta kintu na kimwe dukora kitubeshejeho. Basazanje nk'ubu birirwa mu matasha barahangayitse naje ndagenda mu itasha yonugururiwe ariko uno munsi navuze ati oya singenda mu itasha ngenda gusenga Imana kugira ngo Imana inyugururire urubanza rugende neza.
Ariko ikibazo cy'uburyo bwo kwigisha abana bavuga ko ari ingorane ikomeye kuri bo.
Baguma bagwaragurika bari mu mashure nabuze ico ndabafashisha. Ku mashure ndagenda nkaturi ibibazo banyakubaho ba diregiteri nkababwira yuko jewe ndi umuntu nahungutse kandi bakabitahura kuko baratutse mugabo baguma babirukanira amakaramu tu uniforme baguma babirukanira byinshi baharaho basabwa amahera make make y'utuntu kanaka nkabura ariko igikwiye nkagenda nkisigura hanyuma bagaca bumva ko ndi mukuri kandi bagaca batumenya ko turi abantu bahungutse.
Izi ngorane ahanini zifise intandaro y'amatongo hagati y'abahungutse n'abasangwa. Aba bahungutse bakabona ko ari guhohoterwa. Kwizera Diodone ho mu basangwa ari nawe yagirizwa kubanyagitongo ryabo avuga ko batarota babajyugwara.
Twebwe ni twabahohote kukubera icyo gihe baza bagashikira kwa mustanteri. Mustanteri yababwiye ati nimwe murubaka ko kaburende ngaho mube murabaye mube murarindira ubutungane cyo bukora murako kanya nta nugwara turabaye.
Izi ngorane z'amatongo bavuga ko ziri mu minwe y'umugwi ujejwe gutatura amatati y'amatongo hamwe n'andi matungo CNTB ariko kubw'ubuzima aba bahungutse babayemwo basaba ko umukuru w'igihugu yobijamwo kugira ngo batezurigwe.
Tugasaba na president aho yo bari hose ari karavyumva. Turi ngaha kuri 11 311 Nyamabere musi y'ikambi ya Muzinda. Nadushike ko kuko niwe yavuze ngo duhunguke. Twarahungutse rero dutegezwa kuronka ivyacu ko twarashikiye mu bacu.
Tumenyeshe ko mucegeranyo cishira hamwe mpuzamakungu ONU OCHA iherutse gusohora nubwo leta y'u Burundi yaciyamirije yerekanye ko abahungutse bari mu banyagihugu babayeho mu buzima bubi kandi ko bari mu akwiye kugarukirwa ko mu ntara yabubanza. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Tukiri mu gisata c'impunzi ariko tutagifatiye mu Barundi n'u Burundi, impunzi z'Abaroyinga ziri muri Bangladesh ntizishimiye ingingo yo gusubizwa mu gihugu cyabo, zisigura ko zitizeye umutekano wazo mu gihe zoramuka zitashe. Menyesha amakuru y'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana haradusigurira ino nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika.
Mu cyumweru gishize Bangladesh yahaye Myanmar urutonde rw'impunzi zisaga 8,000 kugira ngo gahunda yo kuzicyura itangire. Icyakora Abarohingya bari muri Bangladesh baravuga ko badashaka gusubira muri Myanmar kuko agace ka Rakhine bari baraturutsemo kataratikana. Abdul Rahman, impunzi irahitwa Cox muri Bangladesh, yavuze ati akarengane ku Barohingya karacyakomeje kandi baracyahunga buri munsi. Abasirikare banyiciye umugore n'umwana. Nta cyakozwe ku basambanyije n'abahohoteye Abarohingya batabarika kuko abo bicanye bagihari ku bwinshi ntituzumva na gato dutekanye Rakhine. Yongeyeho ati ntitwasubira Rakhine bikimeze uko. Koko linyo buri impunzi z'Abarohingya ziri muri Bangladesh yavuze ko badashaka gusubira muri Myanmar kuko bigaragara ko guverinoma ishaka kubahatira gutura mu yindi midugudu itari yo bahozemo. Imidugudu igera kuri 300 y'Irakine yirukanywamo Abarohingya hafi ya yose yaratwitswe mu mezi make ashize. Niburi igera kuri 48 yarasenywe burundu. Biboneka neza ko badashaka ko Abarohingya basubira mu midugudu bahozemo. Koko linyo yabwijwe rya Amerika ati nta numwe muri twushaka kujya mu midugudu mishya Myanmar ishaka kudutuzamo, ni gereza igaragarira buri wese. Mu kwezi kwa munane kumwaka ushize, igisirikare cya Myanmar cyashinjwe gusambanya ku gahato no kwica Abarohingya. Ibihumbi n'ibihumbi byatangiye guhungira muri Bangladesh. Myanmar ntiyahwemye guhakana ibi birego. Mu mwaka ushize, Bangladesh yagiranye amasezerano na Myanmar yo gucyura impunzi 170,000 by'Abarohingya. Nyuma y'inama yabereye i Dhaka mu kwezi gushize, Minisitiri w'umutekano wa Bangladesh Asaduzzaman Khan Kamal yashyikirije mugenzi we Lieutenant General Kwei Swe urutonde rw'Abarohingya 832 bagomba gutaha. Minisitiri wa Myanmar ushinzwe imibereho myiza no gucyura impunzi Win Myat Way aherutse kubwira ijwi ry'Amerika ko bagisuzuma urutonde bahawe na Bangladesh. Biracyasuzumwa hisunzwe amasezerano. Bimaze iminsi ibiri bisuzumwa. Bishobora kumara icyumweru urwo rutonde tukarusubiza ubuyobozi bwa Bangladesh. Dushobora kwemera kwakira impunzi 300 ku munsi zinyuze ku mipaka ibiri. Icyakora ukuriye impunzi z'Abarohingya ashinja guverinoma ya Myanmar ubugome, akavuga ko hataratekana ku buryo batahuka. Bwana Lin aragira ati, mu cyumweru gishize abategetsi muri Burma bavuze ko bari gusuzuma urutonde rw'abatahuka. Ariko muri iki cyumweru twabonye abashinzwe umutekano irakine basahura imitungo y'Abarohingya n'amazu yabo aratwikwa. Ku itariki ya mbere y'ukwa gatatu, ingabo zarashe ku mpunzi 600,000 zari mu gace kagabanya Myanmar na Bangladesh, icya kabiri cyabo bahungira muri Bangladesh. Kuva ibiganiro hagati ya Myanmar na Bangladesh byatangira, impunzi ziri Cox muri Bangladesh zakomeje gukora imyigaragambyo zamagana ibyo gusubizwa iwabo. Zivuga ko zakwemera gutaha ari uko zisubijwe ubwenegihugu kandi zikizezwa gucungirwa umutekano uko bikwiye.
Ijugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ejo aho bukera ku munsi wa kane, isi yose izohimbaza umunsi wahariwe umupfasoni. Icivugo cuno mwaka ni umwanya wo guteza imbere umupfasoni wageze. Muti abatwa bibururi ivyo barabitahuye, abashinga ntahe baremeza ko babitahuye kuko bijukiye kugura amatongo. Rekumenyesha makuru wacu Fidelite ishatse atubwire uko yabasanze bifashe yarabagendeye.
Ko hita mu paradizo kuko turavye aho twavuye naho tugeze. Jewe mbere sindahita ko ari no ku matongo, ndahita mu gihugu cisezerano. Nkumwe bambuka kuki yaga gitukura baca batera indirimbo y'amashimwe.
Uyu numwe wasanga ubutaka aba mu kigwati c'abatwa kiri ku mutumba Kiganda uri muri zone Gasanda mu ntara ya Bururi. Ico kigwati kibamwo imiryango 30 mu gihe tumenyereye ko abandi basanga ubutaka baronswe amatongo y'ukubamwo. Ababo itongo babamwo n'iryo biguriye. Iryo tongo ryaguzwe ringana hegitari 3, abasanga ubutaka heze kiringo c'ukwezi bari bamwo. Ndacasa ba Christian arongo ico kigwati yatubwiye kugena iryo tongo rigabanganijwe
cyangwa umwe wese aronka 25/10. Aha iyo ni parcela yo kubakamwe bizo kuriho kurima. Naho twahereye uno munsi kutangura kwa pima cya dusanga two habagaburira tugize nka 10-15 imetero.
Ico kigwati naco batswemwo indu zisagajwe ivyatsi kiyateye imbere kuko aho kiri abasongo butaka bonye n'ubwabo bari yungonganije barashikana ibombo rya kijambere. Vyongeye bikoze ku masuka barasibuye ibarabara rija ku mutumba iwabo bo bongera baraca ishika mu kigwati cabo. Kubwayo majambere abasanga butaka bavuga yuko ubu batayikumigwa nyabuna ko basigiye bashingirana nawo muyandi moko.
Nga mu kigwati wacu hariho abahutu batwaye abatwakazi n'abatutsi batwaye abatwakazi. Urumva nico gituma sinovuga ati birishari vya kera ubunye byari vya kera ubu byaraheze, niyo mpamvu batabakinena nabarimwe. Cyewe uyu mwana mpetse namuvyaranye n'umuhutu.
Umuryango we wumvise yuko kumbure ugenda uyu mutu wagenda no mutu wakazi ntacho vyakoze.
Aya ntivyigeze bibababaza vrema sino bwanga vyarabaje kubona mabuke twaravugana yarazwe no mutu wakazi.
Jewe bese narongo uyu mutu wakazi mugabo wo mutu wakazi jewe twarikundaniye muko twakundanye nikimwemeza nacyo namujana imbere y'amategeko turandikanwa.
Uvuga ko kandi uyu numuhutu mbega ntirugasanga bavuga ati kumbure ngaho uraje kudukumira ukutaka bwacu.
Oya ico ntikirimwo
kwanyu mbega bumvise ko twaye umutwa kazi nta mararuru yahabaye nta kudumuruto kidahabaye.
Ubuvuga ko wajari kugena uba matongo yaraze na papa ntaho yarafise hanini yari kunsaturira yari kuvuga ngo ndasohokeye. Nico gituma nashimye kwironderera nawe yangaya ko narongoye muri abo batwa yari gucangurira aho mubahutu nkaheza nkaza kubayo.
Kuba baba matongo biguriye abasangwa butaka babwije ujya Amerika ko bibatandukanye n'abandi bayahabwa. Aho niko bijanye n'ukuyazigama.
Niyo mpamvu rero twebwe itongo tegereza kuri fata neza ruko n'iryo twiguriye. Bajya nabo bajya bayata avuga ati reka ngome ndarite none ko yari kwa abari iryo yarose kuri gusa. Tarijya yarabiri yakuye ariko twebwe imvura dukubise asha iradu tutasurirako rikiradukubita turi mu ishamba turiko turarondera ayo mahera yo kugurira itongo.
Iryo shamba rivugwa ni shamba cimeze rya bururi ari naho abasangwa butaka 51 bakomoka mu miryango 33 bari bamaze umwaka wose bakora. Agahembo baronswa ni nako bashe baziganya kugira ngo bashobore kwiteza imbere imbere yuko baronswa akazi bari mu babangamiye iryo shamba ariko ubu bacitse abari kingira. Jerome Nishishikare arongoye ishamba cimeze rya bururi.
Abantu 53 binjiye mu ishamba kuryonona mu minsi heze tutaratangura umugambi. Cari ikintu kibi cyane cyonona ishamba kuko bakurayo umusenyi, bakurayo amabuye, bakurayo inkwi n'ibindi bintu kenera kugira ngo badandaze baronka amafaranga yo kurya. Igitigiri nk'ico kitasubiye kwinjira mu ishamba konona ico cari ikintu ca mbere tungutse. Ikindi kigeretse kuri ico kandi kinini ya cyane baciye baba abo kudufasha baradufashije kubonesha amabarabara asanzwe aca muri iri shamba.
Abasanga butaka bari bandikiye amafaranga 400 ku munsi bagaheza bagatahana 2500 1500 naco bakakiziganya. Ariko rero amasezerano y'akazi bafise naye kiringo c'umwaka umwe gusa no kuvuga ko ayo masezerano arangira kuri uno munsi wa kabiri iteka 6 z'ukwezi kwa gatatu. Ubu rero ako kazi gaheze abasanga butaka bavuga yuko ataba barigeza bagasaba ko bokongerezwa ikiringo cyo gukora.
Aka kazi kamaze guhagarara ni bya bindi nyene ikibira cyo cyagisubira kononekara kandi n'abana botuma bacha bahagarika amashuri no kwiba bikajyamo. Twe twosaba yuko mwe mudushikira imbere mwabana ya mudufata mu mugongo mugatera kamo kugira aka kazi kabandara.
Mu gutanga ako kazi abarongoye ishamba cimeze rya bururi bavuga ko bari bafashwe mu mugongo n'ishirahamwe PAZOK rifashwe mu mugongo niba nk'isi yose. Bamenyesha ko babandanye badodora hamwe boronka abandi bagira neza ko atankeka abasanga butaka bazosubira kandi kuronka akazi. Hagataho mikomine yonyene ya bururi haharugwa imiryango y'abatwa irenga amajoro 8. Ibyo biharuro tukabikura mu ishami y'ishirahamwe ry'abatwa Uniproba mu ntara ya bururi muri zone Gasanda komine bururi ntara ya bururi. Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Mukanya mgenzi wacu eje ni mukankusi mu kiganiro c'amagara y'abantu.
Juti bavandi mwenda baramukije mwese muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ku ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri kiganiro cy'ubuzima nabatumiriye Dr. Jean Leopold Bitunga umuganga w'indwara zo mu mubiri mu bitaro bikuru bya kaminuza biri Kigali bizwi nka CHUK. Akaba rero ari n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuganga. Muganga Leopold muraho neza?
Muraho neza.
Yembanje kugushimira uyu mwanya uduhaye, umwanya uhaye ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nkaba rero ngira ngo mutusobanurire byerekeranye n'imirire mibi. Abantu ntibabyumva kimwe. Imirire mibi bivuze iki?
Imirire mibi ubigenekereje mu rurimi rwacu rwa Afurika uko tumenyereye avuga ko ari ukurya indyo ipfuzije, uvuga idafite ibyubaka umubiri, irinda indwara, itera imbaraga. Ibyo ni byongerera ubukire cyangwa se ibyo bita ibinyamavuta. Ariko hari n'uburyo umuntu ashobora kurya bibi kubera ko arya ibikabije, ibirengeje, akaba yakwitera nk'umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije nawo wabarwa mu mirire mibi. Umuntu uri obese ku buryo bukabije nawe ntiwavuga yuko ari umuntu ufite imirire iri mu rugero cyangwa se imiterere y'umubiri ijyanye n'imirire iri mu rugero.
Ye, murakoze. Reka icyo kibazo cy'imirire mibi tugishyire muri ibyo byiciro bibiri, aho umuntu yagira umubyibuho ukabije cyangwa se akananuka ku buryo burengeje. Umuntu yakwibaza ati umubyibuho ukabije uturuka kuki?
Umubyibuho ukabije navuga ko nawe ucamo ibice bibiri. Hari ukuba nyine umuntu yariye ibirenze igipimo kandi ntakoreye imyitozo ngororamubiri kugira ngo ya bintu yariye bikoreshwa n'ingirangingo arizo bita selile mu rurimi rw'Igifaransa cyangwa cells. Hanyuma iyo bidakoreshejwe biguma aho ngaho bikaba byamutera umubyibuho ukabije. Ariko ku rundi ruhande hari ukuntu hari n'imiryango ibamo abantu bagira imibyibuho ikabije bitewe n'izo bita facteur genetique cyangwa se inkomoko yo mu muryango. Ngo rero tugenda umva mu buryo bw'imirire mibi, wenda umuntu yakwibanda cyane kuri abo ngabo bafite umubyibuho ukabije bitewe n'uko ibyo barya batabikoresha kugira ngo umubiri ukore icyo byagenewe gukorerwa mu mubiri, noneho bikiteka aho ngaho bikaba bituma bashobora kugira umubyibuho ukabije.
Ye, noneho se ni izihe ngaruka z'imirire mibi cyane cyane kuri abo bafite umubyibuho ukabije?
ingaruka z'ikurya ibikabije cyangwa se z'umubyibuho ukabije ziboneka mu buryo butandukanye, yenda mu rurimi mu buryo bwa kiganga twavuga ko bitera indwara. Ujya wumva indwara za diyabete, izo ni ingaruka z'imibyibuho ikabije. Ujya wumva indwara za imivuduko y'amaraso ikabije. Ujya mwumva indwara byo bita za sleep apnea cyangwa se abantu bahumeka nabi baryamye bagona kubera umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije ushobora kujya no ku mwijima ugatera ibyo bita fosteatozike cyangwa se fatty liver, ariko n'ubundi ibintu bigenda bikiteka ku mwijima bikaba byateraho ikibazo. Umubyibuho ukabije rero ushobora gutera izindi ndwara nka gute cyangwa se indwara zifata mu ngingo n'izindi. Izo rero z'indwara nka diyabete nazo zitera izindi ngaruka zazo, zaba ku bwonko ushobora kugira ibyo bita stroke cyangwa se udutsi two mu mutwe tukaziba, bakagira za paralizi, bakagira ibice by'umubiri bidakora. Diyabete ishobora gutera indwara z'impyiko, ishobora gutera indwara z'imitima, igice kimwe na hypertension ishobora gutera indwara yo ku bwonko navugaga ya stroke cyangwa se igatera indwara y'impyiko cyangwa se igatera indwara y'ubuhuma, igatera indwara y'umutima, abantu bakagira umutima ukananirwa gukora kubera ingaruka nyine za hypertension. Ku mwijima nabyo nicyo kimwe bishobora kugira ingaruka, izo za gute nazo abantu barazimenyereye birajyana muri icyo gice cy'umubiriho nyine ukabije. Iyo ni ingaruka wenda abantu babona inyuma, ariko nanone ibintu bigenda mu maraso nabyo ubwabyo bikomoka kurya ibyo biryo nyine birimo amavuta, kandi babikoreshe ukaba wagira ibyo bita ibinyamavuta bigenda mu maraso bita za cholesterolo zigenda mu maraso, nazo zikaba zatera ingaruka cyane cyane mu miyoboro y'amaraso, yaba iyo mu bwonko, yaba iyo ku mutima ndetse n'iyahandi.
Ingaruka mutubwiye ndumva ari nyinshi, ibibazo by'ubuzima bituruka kuri uwo mubyibuho ukabije. Nkaba nagira ngo rero aha mudusobanurire uko umuntu yamenya niba afite umubyibuho ushobora kugira ingaruka ku buzima bwe, kugira ngo arebe n'icyo yakora kugira ngo arebe ko yawugabanya.
Hari ibipimo byabugenewe dukoresha, bakavuga bati umuntu ufite ibipimo ibi n'ibi ni umuntu mbese uburebure bwe bujyanye n'ibiro byiwe, ni ukuvuga ni umuntu utananutse cyangwa se udafite umubyibuho ukabije. Reka duhe urugero, ni ukuvuga ngo umuntu afite ibiro wenda 75 akaba apima metero 1.70. Igihe ufata ibiro 75 ukagabanya metero 1.70 ukubye metero 1.70 ndetse ni metero 1.70 wo kaje. Apana gukuba kabiri metero kare, ndumva ruko bazita. Ubwo rero biragenda bikagushyira ahantu mu mibare, abantu baba hagati ya 18 na 24 n'ibice 9 niyo twagombye kugira. Iyo urengeje 25 batangira kuvuga ko urengeje ibiro by'umuntu ujyanye n'iyo metero zawe ufite z'uburebure.
Ubu ntiyakora iki kugira ngo agabanye ibyo biro abonye ko yarengeje uwo mubare mutubwiye?
Uko bigenda rero biroroshye cyangwa biranakomeye, nibyo bita guhindura imyitwarire. Icy'ingenzi cya mbere ni ugukora imyitozo ngororamubiri, icya kabiri ni ukufata indyo igereranyije, turye ibiryo birenze urugero cyangwa se byiganjemo bya binyamavuta bikongerera umubyibuho ukabije cyangwa ibinyamasukari, ukarya cyane cyane isahani yawe yibanzeho ibigizwe n'imboga n'imbuto, hanyuma wenda nk'igice kindi gisigaye ukagiharira ibyo by'ibinyamafufu n'ibindi bya poroteyine n'ibinyamavuta. Abo baba baragize indwara bakazivuza, kuko nakubwiye iyo bafite bya binure bigenda mu maraso harimo igihe rimwe na rimwe babaha imiti igabanya ibyo binure. Ariko icy'ingenzi cya mbere ni ukurya neza no gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo nyine abantu bagerageze kurwanya uwo mubyibuho ukabije.
Ndeka rwose mbashimire cyane Dr. Bitunga kuri iki kiganiro muhaye Ijwi rya Amerika, yari i Kigali mu Rwanda, hani Washington DC, mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Naho ubutaha tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Akino ngahanduce dusozere ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi, inshuti bakunzi mwakenewe kutwumviriza Macbili ya Berona Engineer Drew bari muhinga bw'ivyuma, twifatikanije na Jewe Diane na Hazwe, twifurize umunsi mwiza.